Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Isuri ya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Mirwe neza nshuti mwese mu ruteza matwi muri menaje Fidenio Ngabo tabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri isa. Mu Rwanda leta ivuga ko ibiza byinshi bitegwa nuko ataburyo bwo kwirinda bwadahekanijwe ni mu gihe havugwa impfu z'abantu batanu bazize imvura nyinshi maze imisi igwa muri ico gihugu.
Harabura mu bwirinzi yaba ku bikorwa by'abantu ku giti cyabo amazi ubaka ariko nibindi bikorwa binini by'igihugu infrastructure zindi z'igihugu bikorwa remezo bindi binini nabyo bikenewe kubaka ku buryo bibasha guhangana nibiza bigenda biterisi.
Ubu ni Germaine Kamayirese umushikiranganje jejwe ibikorwa byo gutabara mu Rwanda abayobozi b'ibigo by'ibihugu bijejwe gucandaga muri Afrika yo hagati hamwe n'abayobozi bakuru b'ibisata by'amagara y'abantu bakoraniye Bujumbura kuva kuri wa kabiri. Makungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kwibuka umugore wo hagati mu gihugu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ariko aremera abategetsi ba Turukiya kugira bahagarike ibitero bariko bagira mu buraruko bwa Siriya. Ibiziga bitamenyekanye by'abantu bane vyatowe muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo biziga vyatowe mu bisigarira by'indege ritwaye abakora mu biro vya Perezida Felix Tshisekedi. Iyo nkuru yatangajwe na Leta ya Kongo no musi wa kabiri. Igihugu cya Mozambique cyagejeje amatora no musi wa kabiri. Aya matora ni igipimo ku byerekeye amasezerano y'amahoro yatewe ku igikumu ukwezi k'umunani k'uyu mwaka hagati ya Leta n'abagwanya Leta b'umugambwe RENAMO. Aya makuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ku mukanya gatoyi. Mugume hafi ya radio yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tubafitiye muri aka kanya. Ngaha muri Amerika, Perezida waho Donald Trump ariko aremera abategetsi b'igihugu cya Turukiya kugira bahagarike ibitero bariko bagira mu buraruko bw'igihugu cya Siriya. Perezida Trump ariko atera kamu ku guhagarika ivyo bitero no gufatira ibihano abategetsi ba Turukiya. Ni mu gihe ategekanya kurungika ku mugwa mukuru wa Turukiya Ankara, umugwi w'abategetsi ba Amerika bayobowe n'icegera cya Perezida Mike Pence mu biganiro bigenewe gutorera inyishu uko ibintu vyifashe mu buraruko bwa Siriya. Ivyo Perezida Trump abikoze inyuma yuko anebaguwe bikomeye muri indwi kuba yatangaje ko Turukiya igiye gushira mu bikorwa imigambi yayo yo gushiraho akarere ku nkengera z'urubibe n'igihugu cya Siriya abagwanyi b'abakiri batarekuriwemwo. Turukiya yagiriza abo bagwanyi ko bagira iterabwoba kandi bakorana n'abakirudu bashaka kwiyongora kuri Turukiya. Ibitero vya Turukiya mu buraruko bwa Siriya vyatumye abagwanyi b'abakirudu bagirana amasezerano na Leta ya Siriya. Amasezerano yatumye inteko za Leta ya Siriya zigaruka mu gice cyo mu buraruko bushiriye ubuseruko bw'igihugu mu bubayi bwa mbere mu kiringo cy'imyaka itari mike. Perezida Trump yategetse icegera ciwe kuja muri Turukiya mu buryo bwihutirwa ushoboka guhuza impande zose ziriko zitana mu mitwe. Ibiziga bitamenyekanye by'abantu bane byatowe muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo biziga byatowe mu bisigarira by'indege yaritwaye abakora mu biro vya Perezida Felix Tshisekedi. Iyo nkuru yatangajwe na Leta ya Kongo no musi kuwa kabiri. Iyo ndege yari itwaye abantu bagera kuri 8 n'abayikorako yagize isanganya ku munsi wa kane w'indwi irangiye mu ntara ya Sankuru iri hagati mu gihugu. Iyo ndege itwara imizigo yo mu bwoko bwa Antonov yari igiye ku mugwa mukuru wa Congo Kinshasa mu buraruko bw'igihugu mu burengero bw'igihugu igihe yagize isanganya hafi y'igisagara cya Kole. Iyo ndege yari yazimanganye kuri radar isaha imwe inyuma yo kwihagurutsa ivuye mu gisagara cya Goma mu buseruko bwa Congo. Ibiro vya Perezida vyemereje ko ibisigarira vy'indege vyatowe hafi y'igisagara ca Kole mu ntara ya Sankuru hagati mu gihugu mu vyukuri ari vy'indege mu bwoko bwa Antonov yari itwaye abakora mu biro vya Perezida Felix Tshisekedi. Mu bari muri iyo ndege harimwo umushoferi wa Tshisekedi, abakingira ubuzima bwiwe, abadereva babiri b'Abarusiya n'abategetsi bo muri Congo n'Uburusiya. Umugwi w'abagira itohoza bafashijwe n'abahinga b'ibiro vy'ishirahamwe ONU muri Congo barashitse ahabereye isanganya ry'iyo ndege yo mu bwoko bwa Antonov. Icatumye iyo ndege igira isanganya ntirikiramenyekana. Igihugu cya Mozambique cyagirishije amatora no musi wa kabiri. Ayo matora ni igipimo ku vyerekeye amasezerano y'amahoro yatewe ko igikumu ukwezi k'umunani k'uyu mwaka hagati ya leta n'abagwanya ubutegetsi bo mu mugambwe rinamo ni inyuma y'imyaka itari mike y'ugutana mu mitwe yakurikiye ingwano yamaze imyaka 15 ingwano yahitanye abantu bagera ku miliyoni zitezwe ko umugambwe uri ku butegetsi muri Mozambique Frelimo watwaye ico gihugu kuva cikukiye mu mwaka w'1975 ubandanya kuguma ku butegetsi bizitezwe ko president Felipe Nyusi atsindira ikiringo kigira kabiri matora aho umutekano n'icuka kibica politique vyatumye bamwe mu banyagihugu badashobora gutora. President Nyusi yasavye abanyamozambike kwirinda ubwicanyi bakaguma batekanye. Zitezwe ko umukandida Serukira Renamo Osufo Momade aronka amajwi menshi mu bice vyo hagati mu gihugu kubera umugambwe wiwe ufise abanywanyi benshi muri ivyo bice. Abanyamozambike bagira ku miliyoni 13 bari yandikishije mu matora. Vyitezwe ko ibivuye mu matora vya mbere bishikirizwe ejo kwa gatatu, ibivuye mu matora vyose vy'agateganyo navyo bikaba vyitezwe gutangazwa imbere yuko iyi ndwi irangira. Mwandanya kumviriza makuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya kuri Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Umuvugizi w'ibiro vya Perezida wa Uganda yatangaje ku munsi wa mbere ko leta y'ico gihugu itazoshiraho igihano cyo gupfa ku bakundana basanga ibitsina. Ni nyuma yuko abatanga imfashanyo bamenyesheje ko bariko bakurikiranira hafi umugambi w'igihugu cya Uganda wo gusubira gushiraho itegeko rifatira ibihano bikomeye abakundana nabo basanga ibitsina. Umushiranganje ajeru ivyerekeye akaranga n'imico mu gihugu cya Uganda Simon Lokodo tangaje ku munsi wa kane w'indwi iheza ko leta y'igihugu ciwe yari ifise imigambi gusubira kurungika mu n'amashinga amateka itegeko rifatira ibihano abakundana nabo basanga ibitsina mu ndwi nkeye ziri imbere. Ivyo ngo mu ntumbero yo guhagarika iyo ngeso itera ikwiragira mu gihugu. Vyatangajwe na Lokodo vyarakurikiranywe n'amakungu hamwe n'abatanga ifashanyo nk'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, ibanki y'isi yose na leta zunze ubumwe za Amerika. Abatanga ifashanyo bamenyesheje ko bariko bakurikiranira hafi kugena ibintu biriko biragenda muri Uganda kuvyerekeye abakundana nabo basanga ibitsina. Umunyamabanga mukuru ajejwe kumenyesha amakuru wa perezida wa Uganda Don Wanyama amenyesha ko atamigambi leta ifise yo gusubira kurungika itegeko ryofatira igihano cyo gupfa abakundana nabo basanga ibitsina mu nama nshinga amateka. Muri Cote d'Ivoire, Guillaume Soro yahoze ayoboye abagwanya ubutegetsi muri ico gihugu yatangaje ko azokwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka uza muri Cote d'Ivoire. Aya matora abonwa nk'igipimo gikomeye ku vyerekeye umutekano muri ico gihugu inyuma y'ingwano yabaye inshuro zibiri muri iki kinjana. Guillaume Soro afise imyaka 47 muri iki gihe yayoboye abagwanya ubutegetsi bagerageje gukura ku butegetsi Perezida Laurent Gbagbo mu mwaka w'2002. Igihugu ca Cote d'Ivoire cigabuyemwo ibice bibiri mu kiringo kigira ku myaka 10 gushika ingwano igira kabiri hagati y'umwaka w'2010 n'umwaka w'2011 ishikanye ku butegetsi Alassane Ouattara. Yamara kuva ico gihe Soro ntiyumvikanye na Ouattara. Kwitoza kwiwe mu mwaka uza bishobora kugira ingaruka ku mugambwe uri ku butegetsi kubera vyitezwe ko Perezida Ouattara ashigikira umushikiranganji wa mbere Amadou Gon Coulibaly mu matora yo mu mwaka uza w'2020. Guillaume Soro avuga ko hari imigambwe imushigikiye izaramutoye kuba umukandida wayo, batangaza ko kuberezo mvu azobibera umukandida mu matora yo mu mwaka uza. Arasani watarafise imyaka 77 muri iki gihe yavuze ko ashaka gushikiriza ubutegetsi abakiri bato mu matora yo mu mwaka uza w'2020. Guillaume Soro yigeze kuba umushikiranganji wa mbere n'umukuru w'inama nshinga amateka muri Cote d'Ivoire. Abitegereza ibintu bavuga ko ubuto bwiwe n'igihagararo ciwe bishobora kuzotuma aba umukandida akomeye. Mwananya kumviriza ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi na makinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda, ubushikiranganji bujejwe gutabara busaba abanyagihugu bose baba mu bice bihanamye ko bakwihutira kwimuka muri ibi bihe imvura iri kigwa ari nyinshi. Ivyo bivuzwe inyuma y'aho mu minsi nirangiye imvura yaguye ari nyinshi ihitana ubuzima bw'abantu batanu. Genzi wacu asumutaka buhira duhibindi kuri inkuru.
Hashize iminsi itatu ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganya gihe kiburiye abaturage ko agiye kugwa imvura idasanzwe. Iyi mvura yari iteganijwe kuva tariki ya 10 kugeza kuri 13 z'uku kwezi kwa 10 ikaba yasize yangije byinshi. Ministeri ishinzwe ubutabazi ivuga ko mu minsi ine gusa iyi mvura imaze igwa abantu batanu basize ubuzima muri iyi mvura, bamwe bagwiriwe n'ibiti, abandi bagwiriwe n'amazu, ndetse abandi batwarwa n'imigezi. Iyi ministeri ivuga ko hari amazu y'abaturage asaga 30 yangiritse. Ministri ushinzwe ubutabazi Kamayirese Germaine avuga ko mu Rwanda asanga ibiza byinshi biterwa n'uko nta bwirinzi bwateganijwe.
Mu Rwanda iyo turebye ibiza byinshi tugenda duhura nabyo n'ingaruka bitera, tubona ko haburamo ubwirinzi. Haraburamo ubwirinzi yaba ku bikorwa by'abantu ku giti cyabo, amazu bubaka, ariko n'ibindi bikorwa binini by'igihugu, infrastructure zindi z'igihugu, ibikorwa remezo bindi binini nabyo bikeneye kubakwa ku buryo bibasha guhangana n'ibiza bigenda bitera isi.
Iyi mvura kandi yahitanye imyaka y'abaturage ihinze kuri hegitari zisaga 80. Benshi mu bo bayagezeho bavuga ko muri iki gihe kiri imbere bashobora kuzahura n'inzara kuko imyaka bari bategereje yatwawe n'imvura.
Imvura yakobotse nk'ara hakurya izidasanzwe, insina nta n'uzongera kurya, havaga ibyo bitoki, ari abatara bakabona aho gatobe.
Imfiri yahozeho dufite insina dure byose no kubimeza.
N'inzara kobera yuko nta insina nimwe ihagaze. Twatungaga n'ibitoki duhane nta myumbati tukeza, urabona ku uyu musozi harantu wageze ubona umwumbati. Ni kibazo gikomeye cyane. Abaturage mu ninzara nyine nta bindi bikurikiraho.
Ministre Kamayirese avuga ko bakomeje gukangurira abaturage gukomeza amazu yabo mu gihe bubaka kuko benshi mu bahitanywe n'ibi biza babwiriwe n'amazu babagamo adakomeye. Ministeri ishinzwe ubutabazi igasaba Abanyarwanda batuye mu manegeka kwihutira kuyavamo.
Niyo mpamvu nanaboneraho n'umwanya wo gukomeza kubwira Abanyarwanda gukomeza kwirinda mu myubakire, mu miturire, mu mihingire, mu migendere, mu rwambuka imigezi bagira bate. Ntabwo bikwiye ko ari umunyarwanda n'umwe ukwiye kubakagwa n'igeka. Abahatuye turabizi ko harimo abahatuye benshi banakodesha amazu atari n'abanyiraho. Abantu rero nibimuke baze batura ahantu nibura hadashyira ubuzima bwabo mu kaga.
Abashinzwe iteganya gihe mu Rwanda bavuga ko imvura nk'izongera kugwa mu ijoro ry'itariki ya 17 rishyira itariki ya 18 muri uku kwezi kwa 10. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Mu gihe ihangiro ry'iterambere mu bijanye n'amagara y'abantu rivuga ko ibihugu vya Afrika yo hagati bitegerezwa kuba bifise urugero urenga 90% rw'abana baronswa incandago, ibihugu nka vyose vyo muri ako karere biri ku bice 70%. Abayobozi b'ibigo vy'ibihugu bijejwe gucandaga muri Afrika yo hagati hamwe n'abayobozi bakuru b'ibisata vy'amagara y'abantu bakoraniye i Bujumbura mu gwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi kuva kuri uyu wa kabiri kugira barabe uko boshikira iryo hangiro.
Ihangiro nyamukuru ry'abitabiriye inama ni ukubona ibitigiri by'abantu na cyane cyane abana bahitanwa n'indwara zishobora gucanjwa bigabanuka rwose mbere yo kugeza aho ziranduranwa n'imizi. Ni n'akaryo ko kurabira hamwe intambamyi zose zituma abana na cyane cyane abaturuka mu miryango itishoboye bataronswa incanco uko byari bitekanijwe. Asubira kwiyemeza inkunga y'ikigega cy'isi cyita ineza y'abana n'andi mashyirahamwe bafashanya, Jeremy Hopkins aserukira UNICEF mu Burundi yagarutse ku bitigiri bitegerezwa gushikwako.
L'objectif de développement durable numéro 3 relatif à la santé et au bien-être considère la vaccination.
Ingingo ya gatatu y'umugambi w'iterambere ridakumira rirabana n'amagara y'abantu n'ukubaho neza ifata ubucanco nka kimwe mu bikorwa bihambaye kimwe mu bigize ihangiro ry'akarere no gushika ku bice birenga 90% by'abaronswa incanco mu gihugu kimwe kimwe no ku rwego rw'akarere. Amatohoza yerekana ko Afrika yo hagati ubigeze hafi ku bice 70%, impinga iracyari ndende. Muri iyi nama dutegerezwa rero kuraba intambamyi nyamukuru zituma abana bose badashikirwa, iby'umwihariko abava mu miryango ikenye cyane n'ukubaronsa inyishu zibereye. Dutegerezwa kandi kurabira hamwe intererano mu byerekeye ubuhinga kugira ngo dufashe ibihugu by'akarere. Ikindi tuzoshimikirako no kurandurana n'imizi indwara y'ubukangwe. Ibihugu bitegerezwa kugira utwigoro mu guterera intambwe iganisha ku gutuza icyo kiza mu karere ka Afurika no ku isi.
Ce fléau dans la région africaine et dans le monde.
Uburundi muri Afurika yo hagati buri mu banyeshuri beza mu bijanye no gucanca. Ariko Jocelyne Nsanzerugeze umwunganizi w'umushikanganji w'amagara y'abantu asanga atakwijajara. atangura asigura igituma ibihugu vya Afrika yo hagati vyatoranije Burundi mu gihe atari bwo bwari bugezweho kwakira inama.
Icyatumye bifuza kugaruka kugira inama ngaha mu Burundi nuko Burundi buri mu bihugu bibiri muri Afrika yo hagati bufise ibiharuro byiza byerekana abana n'abakenyezi n'abakuze bitabira umugambi w'igihugu wo gucandaga. Mugahaze rero twe turifuza ko abajejwe kuvura no gukinga gukontorora ko atangwari twinjirana babandanya basuzuma gusuzuma ukerekana uti ndabonye ingwara ishobora kwerekana ikimenyetso kivuye ku ngwara y'iniyi sukuvuga ko batoye ingwara rero agahaze twe tuvuga tuti tubandanye abavura amavuri atandukanye basuzuma kandi bagaca baramenyesha ababijejwe iyo biketse ikimenyetso gishobora kuva ku ngwara cyane cyane dusanzwe dusuzuma gose nk'indwara ivuye kumugera w'ubukangwe indwara ivuye kugasama indwara ivuye kuri rudadaza hariho ibimenyetso byerekana ko hariho mu mavuriro mato mato mu bitaro aho mengo abavura barasinziriye ntibaza kwereka tuti ndabonye ikimenyetso gishobora gusa n'irya ngwara kuko ntitubabwira tuti watoye ingwara ahubwo abonye ikimenyetso atitegezwa kubivuga hakiri kare kugira dupiyime dusanze atari iyo ngwara abaramaramye mugandi twasanga ariyo tumenye ikintu dukingira n'abandi bari hafi y'uwo muntu agwaye.
Umufaso nsanze rugeze agaruka kandi ku ngwara Burundi bumaze kurandurana n'imizi.
Hariho n'ingwara benshi n'abakiri bato batazi ingwara bitakokerishe inkorora yakanira. Hari ingwara nyinshi reka mbetse hariho n'izindi tutazi ubukangwe. Abarundi bari bazi ko ari inzoka y'impinira ikanga umuntu agaca akangwa agaca mugara ariko novuga ko izo mpinira ntizahujijwe n'abazihiga mu mashamba ni urucanco rwazitujije cyo gituma atabukangwe bukiboneka ku bwinshi. Hari ingwara nyinshi rero zitakiboneka n'izindi tukibandanya ziri mu bihugu bitandukanye nk'agasama dukingira kugira ngo ntizihave zisubira kwibonekeza ku bwinshi kuko ni ingwara muri ziya zose mu mugambi w'igihugu ujejwe gucandaga dukinga ingwara zishika 11 ni ingwara nyinshi zose kandi iyo zandukiye umuntu apfa bukwi na bukwi afadatevye ngo umuntu yigwarize ntizitanga umwanya.
Iyi nama izomara iminsi itatu irimo ibihugu nka Sao Tome na Principe, Repubulika ya Afurika yo hagati, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Congo Brazzaville, Angola, Chade, Guinea Equatoriale, Cameroon hamwe n'Uburundi bwa yakiriye. Eroje urika neza Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC. Umunsi mpuzamakungu wahariwe kwibuka umugore wo hagati mu gihugu usanze ubuzima bw'umugore wo hagati mu gihugu buhagaze gute mu Rwanda. Bamwe bavuga ko umugore wo hagati mu gihugu yarushijeho kujijuka, abandi bakavuga ko barushirizaho gusigara inyuma mu iterambere. Eric Bagirubusa yagiye mu bice bya Gicumbi mu buraruko bw'u Rwanda akaba atubwira uko yahasanze.
Ariko n'ubu ngubu ngenzige mbona hari nta n'umugore mu cyaro kibaho. Kwese twarasirimutse wena nubwo uri kugenda gucya mu nzira rusarareye ugasanga twese ntaga ari nka kera. Kera wasanga umugore wo mu cyaro twarasigaye inyuma burundu no gukaraba nta wakarabaga.
Turi mu byaro byo mu murenge wa Byumba mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda. Ni ku munsi si yose yizihizaho umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana umugore wo mu cyaro. Uwo tuganira nawe ni umugore wo mu cyaro arabwira Ijwi rya Amerika ko asanga ibintu byarahindutse mu buryo bugaragara agereranije n'imyaka yashize aho umugore yahezwaga inyuma mu iterambere.
Aho umuntu yatinyukiye mbona nta n'umurimo umugore atashobora. None si ubu iyo baguha akazi k'ubuyede umufundo akaba ari hejuru ari kubaka kuterura isimu kazamura hejuru kamuhereza kera ibyo ntibyabagaho
byarahindutse we mana simfo ngo nuko turi mu rimano turi kubagara rwose nta abagore barashyanutse muri gihe barashishoje urabona ko umugore atagitinya nka mbere.
Muri uku gutinyuka umugore wo mu cyaro yahisemo kwibumbira mu mashyirahamwe amuteza imbere na bagenzi be.
Tuba mu mashyirahamwe yitwa Zatwitega Iminsi, tuba mu mashyirahamwe yitwa Zatwambikane, tuba mu mashyirahamwe yitwa Zadusasirane, tuba no mu yandi yitwa Twirire nko ku minsi mikuru za Noheli ubunane bitewe n'uko twabigenye tugenda dukusanya amafaranga udufaranga umunsi mukuru wagera tugahahirana nta mugore ukiryama hasi.
Ibyo ngo byanabateye kugira umuco wo kwizigamira
ukora uko ushoboye ariko uravuga ati niba ari kuwa gatanu wenda cyangwa se kuwa kabiri muri ya mafaranga wakoreye cyane iminsi ibiri ugakoraho 500 ukayatura muri mitiweli. ubundi ukarya sigaye. Nta mugore iwacu mu cyaro yitega ngo umugabo ngo ni urampahira ngo ni uzazana ibintu byose, oya ntago bikibaho.
Igitandukanye na bagenzi be uyu mubyeyi we ku munsi nk'uyu musanze mu bukene atabura kwemeza ko bukabije.
Ubusa nteye ntagi hatari ugukena. Iyo ngira imbuto mba ntaraterera imwe nabandi.
Aravuga ko kugeza ubu nawe yisungana na bagenzi mu mashyirahamwe yagombye kubateza imbere, ariko ubukene ngo bukanga bukamuzitira.
None se nk'ubu ushaka kujya mu ishyirahamwe muri ako gatsinda yenda bakaguhemba nk'ibihumbi nka 30 cyangwa 25 bitewe n'ukuntu abantu bagiyemo. None se wambwira urayabonye uguzemo igitenge ufite abana 5 cyangwa 6, ubwo se urumva wahavamo iki cyakugabanyiriza ubukene bitewe n'ubushobozi bwawe wakoresheje?
Ubwo ubutegetsi bukangurira abagore kugana amabanki n'ibindi bigo by'imari ngo bake inguzanyo biteze imbere, uyu mubyeyi we aravuga ko bikimugoye ahanini kuko nta n'ingwate yabona.
Ubu ntabwo wowe ushobora gutinyuka kujya kuri banki ngo bake inguzanyo
ugire icyo ukora. Sinanarebayo. Biki se wacuruza ibishyimbo se, ibijumba se, iki se? Ntacyo pe. Wakabikora yenda, ariko noneho amafaranga y'inguzanyo atera ikibazo.
Mu bihe byo hambere mu muco nyarwanda umugore yakunze kudahabwa agaciro bishingiye ku myumvire, ari naho ubutegetsi bwashyizeho gahunda y'uburinganire n'ubwuzuzanye ku bagize umuryango. Ariko ni gahunda mu bice bitandukanye itarakunze kuvugwaho rumwe. Ubu ni ubuhamya mubwirwa na nyir'ubwite.
Ubundi twe tubwita ubwuzuzanye, ariko ku bagabo bo babwise uburinganire. Mbese basa n'abaduhejeje inyuma neza burundu noneho kurusha uko mbere byari bimeze. Kubera yuko aricara akavuga ati untunge nawe, umenye nawe nk'uko washyizwe hejuru, ubu ni ninjye wari uri hejuru, none ni wewe washyizwe hejuru. Umwana ajya ku ishuri akaba ari wehe umurihira, akaba ari wehe umugurira umwenda. Mu cyaro umugore wo mu cyaro wese arashavuye, nubwo mu mujyi bajyamo bakagaragara. Dufite amakimbirane y'abagabo, ubundi ukabipfukirana, watinyuka yenda ngo urasha kujura bivuze, kumva yenda abandi bagabo bagenzi be cyangwa abandi ngo bakamuha katatiri ya mugore nta kigena.
Imibare y'ubutegetsi bw'u Rwanda iragaragaza ko abagore banganaga na 59 mu 2001 bari bakennye, ariko ko kubera gahunda zibakura mu bukene mu mpera za 2016 abagore bakennye bari 39%. Muri gahunda ya leta yo guhanga imirimo ubutegetsi buvuga ko abagore babonyemo akazi kugera kuri 45%. Abagore kandi ngo bitabiriye gukorana n'ibigo by'imari ku buryo bavuye kuri 16% mu 2012 bagera kuri 39% muri 2016. Ariko baracyasaba kubegera bya nyabyo.
Nk'ubu bamanutse bakatwigisha ati uguza amafaranga ukayakoresha gutya, ukayajyana gutya. Hari igihe uyaguza yenda wifitiye umugabo, umugabo ati ntago wazana 50 ngo ndare ntabonye icupa. Ibyo yaba ari ubuswa waba unkoresheje, ukabura ikindi wakora rero ukabyihorera.
Kugira umuryango utekanye kandi uteye imbere niyo nsanganyamatsiko kuri iyi nshuro. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, ibyumba mu majyaruguru y'u Rwanda.
Urakoze Erika kuri iyo nkuru. Mu Rwanda kandi mu masegiteri amwamwe y'akarere ka Rubavu havugwa inyubako z'akajagari zibangamiye abanyagihugu. Bamwe barubaka bagapfunga amabarabara ku buryo abayacamwo bibasaba kuzunguruka kandi amabarabara yaciwe iwabo neza. Claude Ganza Munyamagana niwe yateguye inkuru.
Abayobozi nta bikorwa batabizi, ajya kubaka gutyo mu muhanda yamaze kuvugana nabo, ugasanga rero kumuhagarika kuvuga bihita bibubusa.
Aba ni bamwe mu batuye mu kagari ka Byahi mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu bavuga ko imwe mu mihanda yari yarakaswe mu gace batuyemo bita Kiharangwa. Uko abaturage bagiye bubaka amazu ntibatinye kwinjira no mu muhanda kugeza imwe mu mihanda isibanganye burundu ku buryo uhanyuze ubu atakeka ko higeze haca umuhanda.
Umuntu ashatse kugira ngo agere mu karitsiye atuyemo arazenguruka akakora urugendo rutari munsi rw'ibirometero nka 5 kandi akagombye kubona evene ihinguka mu yindi. Iyo mihanda yose yarafunzwe, ni ikibazo dufashamo tukabona imihanda yafunzwe ko yafungurwa.
Uvuye aha mu murenge wa Rubavu havuga kwigarurira hagenewe imihanda bakahubaka amazu cyangwa ibipangu byayo. Hari ahandi naho usanga bitwikirije uru bakubaka, uretse ko hari naho bubaka ku manywa y'ihangu nko mu mirenge ya Rugerero na Gisenyi kandi nta byangombwa bafite. Aho waheruka guhabona igipangu gusa wongera kuhanyura ugasanga hahindutse amazu y'ubucuruzi cyangwa hatangirwa izindi serivisi. Ibi wabibona neza witegereje nko ku muhanda uca hazwi nko kwa Rujendo ukomeza muri gare. Abakurikiranira hafi imyubakire muri aka karere babona uko amazu akomeje kubakwa hatisunga igishushanyo mbonera ngo bamenye icyo buri gace kagenewe. Ahazaca imihanda, ahagenewe inzu z'ubucuruzi z'amagorofa, ahagenewe inganda, amasoko n'ibindi, basanga ari igihombo ku muturage ubwe no ku gihugu muri rusange kuko bidindiza iterambere. Imyubakire nk'iyi kandi ntibura kugira ingaruka ku bandi baturage nk'aba bafungiwe imihanda.
Nkanjye nitanze urugero, iyo mvuye mu mujyi ntashye nishyura amafaranga 500. kuri moto kubera yuko urugendo rwabaye rurerure ariko mu gihe utuye imbere yanjye ishyura amafaranga 300 urumva ni ikibazo nyine
iyo uteze umumotari uve nko mu mugi kandi utuye mu ivene ya kabiri ya buhuru agufata nk'umuntu usubiye mbuganga ari bitewe no kugenda ugakora kurusi ndende igiciro kiriyongera niwe yari turubasaba 600 nyine narimwe akanga no kukakugeza
hariho kandi nabandi batewe inkeke n'uko isuri n'amazi y'imvura ashobora kuzabasenyera kandi biturutse kuri bagenzi babo bubatse mu kajagari uyu numwe mu batuye mu kagari ka Gisa mu murenge wa Rugiriro uvuga ko iki kibazo amazi imyaka irenga inakigejeje ku nzego ibanze kuva kuri komite y'umudugudu atuyemo kugeza ku rwego rw'akarere ndetse na polisi yarayimenyesheje abinyujije mu mabaro batandukanye yanditse twaboneye kopi asaba gukemurirwa ikibazo
nasabye ibyangombwa byubaka ba injenyeri babo baza gukora isuzuma baza gusanga ko aho hantu araho kubakwa barampimira ndahubaka bansaba ibyo nagombaga gukora byose ndabikora uyu munsi tuvugana iyo nzu ntuyemo ariko ari twageranye amasezerano y'uko bagomba guca umuhanda imbere y'iwanje noneho bageze mu guca umuhanda basanga harimo amazu abiri noneho yamaza akomoka muri wa musozi wa Rubavu amazi akomoka ku myubakire y'abantu batari barahawe ibyangombwa akazi yageri iwanje akirundirira iwanje akansenyera inzu ubu tuvugana maze guhomba amafaranga ari hejuru ya 3 million ndababaye cyane kuko kuba umuntu ahora asiragira aza mu kibazo kimwe kandi cyakagombye kuba cyarumvikanye cyarakemutse
mu ntangiriro z'uyu mwaka ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwari bwafashe icyemezo cyo guhagarika ibikorwa byo kubaka mu mirenge yose kuko igishushanyo mbonera gikwiye kuba gikurikizwa cyari kitaraboneka mu kiganiro ubuyobozi bw'akarere bwahaye itangazamakuru mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka ingingo y'imyubakire y'akajagari yagarutsweho ndetse Meya Gilbert Habyarimana yavuze ko hagiyeho ingamba zo gukumira no gukurikirana abubaka mu kajagari none ko n'ubiye imyubakire ikigaragara izo ngamba zaba zitanga musaruro ki Meya Gilbert Habyarimana ashusha nk'uwemera ko bishoboka ko bamwe mu bayobozi bahagwa amafaranga bakemerera abaturage kubaka uko bishakiye
izo ngamba ni ubugenzuzi bukomeye muri iyi minsi burimo bukorwa hirya no hino mu mirenge ariko hejuru y'icyo ngicyo ni no kuzamura uruhare rw'abaturage mu gukumira ibikorwa nk'ibyo ngibyo bibangiriza imiterere myiza y'umujyi ariko nanone ni no gukurikirana abayobozi babirebera kugira ngo babihanirwe cyane cyane ko tuvuga ko buriya iyo byakozwe kuriya ntabwo abo bayobozi bari aho ngaho tandukanye nuko baba bakiriye yeza ndonye mu buryo butandukanye
kugeza uhara bari babikurikiranwaho cyangwa byari byagaragaraho abayobozi
batangiye gukurikiranwa cyane cyane mu buryo bw'imicungire y'abakozi hariho n'abayobozi b'imidugudu ubu bagiye bari kugenda birukanwa kubera icyo kibazo
muri rusange turere turimo naka karu bavutuvuga ko dutanga uruhushya rwo kubaka ahantu hemewe n'amategeko kandi hasuzumwe hifashishijwe igishushanyo mbonera ariko hamwe na hamwe amazi atari macye akomeza kubakwa atujuje ibisabwa kandi ntiyubakishwe ibikoresho birambye kuko bubaka basa nk'abasiganwa n'igihe ngo bizamenyekane izu zituwe ahari bitume batazisenya. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Mukanya turasezerana mu biganiro n'amakuru twari tubafite kuri isaha yamara imbere yaho reka dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ariko aremera abategetsi ba Turikiya kugira bahagarike ibitero bariko bagira mu buraruko bwa Siriya. Perezida Trump ariko atera akamo ko guhagarika ibyo bitero no gufatira ibihano abategetsi ba Turikiya ni mu gihe ategekanya kurungika ku murwa mukuru wa Turikiya Ankara umugwi w'abategetsi ba Amerika bayobowe n'icegera cya Perezida Mike Pence mu biganiro bigenewe gutorera inyishu ku bintu byifashe mu buraruko bwa Siriya. Ibiziga bitamenyekanye by'abantu bane byatowe muri Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo. Ibiziga byatowe mu bisigarira by'indege yari itwaye abakora mu biro bya Perezida Felix Tshisekedi. Inkuru yatangajwe na Leta ya Kongo uno munsi kuwa kabiri. Igihugu cya Mozambique cyagirishije amatora uno munsi kuwa kabiri. Ayo matora ni igipimo ku byerekeye amasezerano y'amahoro yatewe ku gikumu ku kwezi k'umunani k'uyu mwaka hagati ya Leta n'abagwanya Leta bo mu mugambwe RENAMO. Nyuma y'imyaka itari mike yo gutana mu mitwe yakurikiye ingwano yamaze imyaka 15, ingwano yahitanye abantu bagera ku miliyoni. Umuvugizi w'ibiro vya Perezida wa Uganda yatangaje ku munsi wa mbere ko Leta y'ico gihugu itazoshiraho igihano co gupfa ku bakundana n'abo basangiye ibitsina nyuma yuko abatanga imfashanyo bamenyesheje ko bariko bakurikiranira hafi umugambi w'igihugu ca Uganda ubu usubira gushiraho itegeko rifatira ibihano bikomeye abakundana n'abo basangiye ibitsina. Guillaume Soro yahoze ayoboye abagwanya ubutegetsi mu gihugu cya Cote d'Ivoire yatangaje ko azokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka uza muri Cote d'Ivoire. Ayo matora abonwa nk'igipimo gikomeye ku byerekeye umutekano muri icyo gihugu inyuma y'ingwano yabaye inshuro zibiri muri iki kinjana. amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri Radio Ijwi ry'Amerika muri uyu mwanya hani hagarukiye. Dushimire engineer Peter Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Vatuari Mascarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Wabihagarariye ni Eddie Gwema kuri mikromari 18 Fidene Yongabo. Ndabasezeye ndabihuriza ibihe byiza ndabatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi ry'Amerika.